Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Niriwe nchuti na mwakonzi wa radio Nzamba agateka kawe tulikumusi wa gata tu nigine kilizo jache nda minandagaro umaka yumbi na mirongi wina gata tu musangwe kazi makurusi kwa wategurie amakuru aza kubagizwe ningi ngonguru nguluzi kurikira imbonera kurezu mugambwe sende defdede hari ya mwura gade mwumanuko bw'Burundi zaratanye mu mitwe bamwe ngo nuko bahoze ku rugamba abandi ngo nuko batarugiye ko ni muri komine Makamba muraza kuvyumva murano makuru hari ku munsi wa mbere w'indwi turimo abakozi bari ku kazi hanze aho basanzwe bakorera ntibakwa uburusho butangwa n'akazi kabo nk'uko byakorewe abakozi bo ku bitaro vy'Igahombo mu ntara ya Kayanza bankiwe kuronswa uburusho mu gihe bari mu vyigwa barungitswemo n'ivyo bitaro ivyigwa vyo gukarisha ubwenge biriko bikorerwa mu gisagara ca Ngozi Impunzi z'abarundi baba inyarugusu baratabaza ko bariko baraburabuzwa n'abajejwe gucungera umutekano wabo muri ico gihugu ca Tanzania aribo baza kubiba bagahamagaja bene wabo kwirarira musangwe kaze saya gusa twariko duca ku mayange twabateguye n'ayandi muraguma hafi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
amakuru twateguriye arabandanya tuhere mu gisata cy'ubutungane no kumenyesha makuru ubuseruka imbere y'amategeko radio Izere FM arahakana yuko atari bafatishije umenyesha makuru Fenias Ndayishimiye akore radio Shima FM samiranira mu ntara ya Rumonge Benjamin Bikorimana amenyesha ko yitwariye umuntu nk'umunyagihugu asanzwe yakoresheje urubuga rwa Facebook mu kubesha yiyitirira ubuyobozi bwa radio Izere FM kandi atakiri umukozi w'iyo radio cyo kimwe n'ibindi yagirizwa tumutege yompi
twebwe uwo twitwariye Fenias Ndayishimiye ntabwo twitwariye umumenyeshamakuru rero twagomba duse n'abaterakama umumenyeshamakuru kugira ngo ibibandanye bivuge inkuru itari yo Fenias mu by'ukuri icyo tumwagiriza yuko yashoboye kwiyitirira iradiyo kandi atakiyikoramwo ko ari umuyobozi w'iradiyo mbese n'ibindi rero twaramaze gutanga ibirego mu butungane rero twindiriye ko ubutungane rwo kugira icyo bukoze kugira ku mpande zose haba uruhande rwa Fenias haba n'uruhande rwa twebwe twamwitwariye dutunganize twese icyo kuvuga yuko rero hoba hari amatati ya Fenias Ndayishimiye na Izere FM ayarahasanzwe
amakuru ya nyuma dukura kuri radio Shima FM aremeza ko Fenias Ndayishimiye yahavuye arekugwa zimfata kibanza ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu akaba azoza ararenguka yidegembya akaba yari yarengutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu imbere y'icyo cy'umushyiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge tubibutse ko Fenias Ndayishimiye arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru wa radio Shima FM yari yahagaritswe ku munsi wa mbere kumutahe w'umushyiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge mu gisata cy'umutekano muke abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba basaba bashimitse ko amatohozanya yokogwa hakamenyekana ukuri kwihungabanywa by'umutekano ryabaye mu ijoro ryo kuwa mbere aho imbonera kurezo mu mugambi CNDD-FDD zahoze ku rugamba umuhari ukiri mu ishyamba n'abatagiye kuri urwo rugamba batanye mu mitwe umwe muri izo mbonera kure agakomereka igipolisi nico caje guzukamo mabisi kibanje kurasa mu kirere reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzima
amakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba amenyesha ko izo mpari zabaye hagati y'imbonera kure zari zije ziva muri komine Kayogoro ziri mu muduga wo mu bwoko bwa Probox hamwe n'izo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba harimo Celestin Basumba arongoye imbonera kure mu ntara ya Makamba hari kuri wa mbere gihe cy'isaha zibiri zijoro mu bunwero mu witwa Izido Havyarimana intandaro ya byose ngo imbonera kure zahoze ku rugamba umugambwe CNDD-FDD ukiri mu ishyamba n'izitagiyeyo baratanye mu mitwe mitwe ariko ngo hanini izo mbonera kure zikaba zarondera uwo seresa ni basumba arongoye mbonera kure mu ntara ya Makamba asanzwe anavuka muri komine Kayogoro muri izo mpari rero witwa Johnson asanzwe ajejwe inyubako za Reverie ndi kuri yarongoye mugambwe Sende Devdede ku rwego rw'igihugu akaba yarakomerekeye atewe ikidaji mu nyuma aca anyarukanwa kwa muganga igipolisi caje gusukamwo mabisi kirarasa amasasu mu kirere kugira kibatandukanye ayo masasu akaba yarateye ubwoba ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba isi kujya radio inzambe Makamba ritubwira kandi kwimbonera kure zibiri ziva muri komine Kayogoro zahavuye zifatwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubu bakaba bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi Makamba abanyagihugu bavuga ko bahahamuwe nayo masoro bibaza ko ari igitero basaba ko hoba matohoza kuri iryo hungabanwa ry'umutekano ababigizemo uruhara babihanigwe hisunzwe amategeko.
Josephine Johnson Nkunzimana arakoze abakozi batatu bo ku bitaro by'igahombo mu ntara ya Kayanza bariko bakarisha ubwenge ingozi basaba kurenganurwa ni mu gihe umuyobozi w'ibyo bitaro yatanze agashiruka bute ku kwezi kwa Rusama ariko abo bakozi batarimo kandi bitaro ari byo byabarungitse gukarisha ubwenge teki inkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga.
Amakuru ava kuri ibyo bitaro bya Gahombo amesha ko abakozi batatu barenganijwe n'umuyobozi wabo ari umuganga umuforoma no bita anesthesiste asanzwe akora mu gisata cyo gusinziza abagwayi iyo bariko barabagwa. Amakuru Uganda rwa radio inzamba rukura kuri ibyo bitaro atumesha ko abakozi barungizwe gukarisha ubwenge ku itariki 10 ndamukiza ingozi mu nyuma niho bavuye hatangwa agashiruka bute ku kwezi kwa Ruheshi ariko abakozi batatu umuyobozi w'ibitaro afatinywe ku kabima. Amakuru akabandanya avuga ko abakozi bamwandikiye basaba nabo ko bogirwa nk'abandi ngo akaba yabishuye ko atani igiceri azopfa abaye ku bijyanye n'uturusho twose tuzoboneka mu gihe bazo bakiri gukarisha ubwenge nk'uko amakuru dukura muri bamwe bakozi yabitumenyesha.
Ni ukuvuga ko yabishuye ngo bagende muri minisiteri bahubye bagende kwa minisitiri akaba ari babatunganyije ngo nawe wewe ngo itari icyasha azopfa abaye amafine yose azoboneka mu minsi bari muri farumasiyo ngo itari icyasha azoba yenyishi ya bahayi akimasaba kuyotera bako kine nawe kuka mategeka wivuga abakozi rero nabo nyine basaba ko barenganurwa kugira nabo bararuhuka kuburyo bafite uburenganzira bw'ivuriro kuko nabo nyine bariko bakorera ivuriro kuko barungitswe n'ivuriro.
Kuri makenga yose Uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twarundiye kuri telefone Dorine Kanyange umuyobozi w'ibyo bitaro by'igahombo kugira atange umuco kuri ico kibazo cabo bakozi batatu ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Ale Majesté Barenga arakenuye radio inzamba agateka kawe amakuru twateguriye arabandanya amakenga ni menshi ku mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe abantu bambaye umwambaro w'igipolisi cya Tanzania bagendesha n'imodoka y'igipolisi bamaze iminsi birara mu mazu y'abadandaza bari muri iyo kambi bagasahura urukomba amazi. Amakuru dukura muri iyo kambi amenyesha ko ibyo bintu byatanguye mu ntango z'ino ndwi aho bimaze gukogwa iminsi ibiri ikurikiranya. Abarongoye ikambi barimo bafashe ingingo yo kubabuza kudandariza mu masoko bakabamenyesha ko badandariza imbere y'amazu yabo. Ibyo abo barundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu bari bubahirije. Abarundi baba muri iyo kambi ya Nyarugusu mesha ko bagiye kwirarira kuko abari bajeje kubacungerera umutekano wabo aribo bababangamiye. Eddie Claude nini nazo
kuko amakuru ava mu ikambi ya Nyarugusu abimenyesha abo bantu baje mu gihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro bambaye umwambaro w'igipolisi cya Tanzania bafise n'inkoho. Abababonye bavuga ko bari indwi kandi ari abapolisi basanzwe bakorera muri iyo kambi. Bakaba binjiye mu nzu y'umupfasoni asanzwe yibana wenyine barasahura aho ataco bamusigiye. Ibyo biruko mu gihe ubwo busuma bwabandanije no mu yandi mazu y'abadandaza basanzwe bazwi muri iyo kambi aho mbere umwe muri bo bahejeje kumusahura baciye bamutwara ubu akaba apfunzwe.
Twebwe inzozi z'inyarugusu ubu dusigaye turara tutaryamye hageze saa moya tukajya mu mazu tudasindiriye kuko hariho abahanzi bambaye umwambaro w'igipolisi bafise n'inkoho kandi igipolisi co ngaha nyene kuko baba bafise imodoka bakaba birara mu mazu y'impunzi impunzi zisanzwe ari abadandaza. Iyo barengera mu mazu y'impunzi bagapakira ibyo bataroneye bagapakira ibyashara ibintu umuntu asanzwe adandaza kandi kumuhana kubera ko bavuze ko umuntu wese umudandaza bizagushinga akamutica iwe kumuhana. Twarabarije amategeko turagenda turashinga impande y'inzu y'aho tuba mugabo rero ni umugambi batoye wo kudusanga aho turi kugira ngo batwibe ibaze umusarutera mu nda fisi ngo agapakira ibyashara byawe akatwara ibyo rero ibi biri ko bigamba bamwe barabije barapakira kuva saa moya byatanguye saa moya muri indwi nyine turimwo bongera baragaruka saa indwi iba kubitwa waca iba n'ubundi muntu by'ukuri kandi n'ejo hariho umuntu bagiye baramwiba asanzwe yidandariza amavuta baranamutwarana yaho muntu gushika ubu bamwaka umuriyoni canke irashi zitanu kugira ngo bamurekure twashara twiwe natwo badutwaye.
Abarundi basanzwe baba mu kambi y'Inyarugusu bamenyesha ko ubu barara ntibuca batekewe n'ubwoba kuko umutekano wabo ugeramiwe bakamenyesha ko bagiye kwirarira mu gutinya ko ubwo busuma bwobandanya.
Rero ni kimwe mu bintu byo gushaka kutwirukana ku ngumvu tubure aho dusomera tubure ingene turondera utwo turya ibifungurwa baduha ni bitumara ibiro bitarenga bibiri by'ukwezi none ibiro bitandatu ku kwezi hariho umuntu arya ibiro bitandatu ku kwezi ga yemwe hariho umuntu arya ikiro cy'ibiharage akakirya ukwezi ga yemwe ibi byose ni ibihano n'amananiza ya Tanzania iyo kiradukorera iyo kishije kubajejwe imbere umutekano mu ikambi mu kuza kudusahura ari bo bari bajejwe kutukingira ubu rero twebwe nk'inkunzi ishobora kwirarira ari ufise umupanga ari ufise ubuhiri ari ufise icumu eka umwe wese icyo afise twirarire hanyuma ubudoda tumufashe tumenye ko ari kisuma tumuhane nk'umusuma.
Muri iyo kambi y'Inyarugusu abarongoye iyo kambi bari barafashe ingingo yo kubuza izo mpunzi kudandariza mu isoko ariko babemerera ko bodandariza imbere y'amazu babamwo ni mu gihe ata mpunzi n'imwe irekuriwe kurima canke gusohoka ikambi ngo ije kurondera akazi inyuma y'ikambi. Izo mpunzi zikabona ko ari umukenyuro mushasha watowe wo kubatahisha ku nguvu. Uruganda rwa Radio Inzamba gatika kawe twarondeye kuri telefone abarongo iyo kambi kugira baduhe umuco w'ibigiye gukorwa ariko ntitwabarose.
Edi Claude Nazwe arakenuye imbere yo gusozera amakuru twabateguriye uko umwaka utashi igenekezo rya cenda ukwezi k'umunani amakungu ahimbaza umunsi wahariwe abasangwa butaka mu Burundi cibwo cy'uyu mwaka kigira kite ugwaruka ko basangwa butaka ishimikiro ry'impinduka mu iterambere kubwa Imerida Sabushimike umushyanganyo w'ufatana mu nda amenyesha ko uyu munsi ugeze mu gihe igihugu kimaze gutera intambwe mu gihe kibanza kibereye abasangwa butaka tumutege yompi
kwigenekerezo rya cenda mwandagaro ku mwaka utashe. Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka wemejwe n'inama mpuzamakungu ya ONI ku igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka w'1994 mu ngingo yayo ya A kwego R E E S 49 agakwego 214. Kuva icyo gihe abasangwa butaka bo ku isi yose bararonka akanya ko guhurira hamwe ku rwego rw'ibihugu byabo akarere cyangwa ku migabane y'isi bivanye n'uburyo bafise kugira bagaragaze akanyamuneza ko kubona basigaye bavugira ahabona inyuma y'ikiringo cy'imyaka myinshi bamaze mu kinyegero mu gacinyizo mu gukumigwa no mu guharirwa ivomo n'ibindi. Hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uwo munsi uzohimbazwa ku kivugo kivuga kiti ugwaruka rw'abasangwa butaka ishimikiro ry'impinduka mu iterambere. Leta y'u Burundi ntiyirengagiza umuntu n'umwe mu gutsimbataza no guteza imbere agateka kazi na muntu isoko rya demokarasi n'intwari ibereye. Amategeko agenga igihugu n'imigambi y'iterambere bishyira imbere ineza y'abenegihugu bose atagukumira. Turashima ko uyu munsi mukuru uhimbajwe mu gihe biboneka ko hari intambwe imaze guterwa mu iterambere ry'abasangwa butaka mu Burundi bashigwa mu migambi itari mike y'igihugu na cyane cyane yo gukomeza umubano mwiza n'iterambere.
Ni kuri iryo rwe hijya Imerida Sabushimike umushikanganje wo gufatana mu nda duciye dusozera ko amakuru twariko turabashakiriza mwakoze mwese mwariko murayatega yompi Bonfisi niongere na ikonda ya wa shikiza ndabike wanuye ndababu yanhi nagawana.